Ele Nesbi de América. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije suti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2017. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Jewe ba no Rwanda rwanyereje baradufashe batuzana hano. Bana ko baradufunze bagenda batwimuranya mu magereza barangije badufashe imodoka batugeza ku Rwanda.
Uwo ni umwe mu Barundi birukanywe mu Rwanda. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Uramutse Rosine, umwanya ni uwawe, dushikirize amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese muzindukanye na radio Ijwi rya Amerika. Muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere hano muri Leta Zunze Amerika ho James Comey aheruka gukomborwa amabanga yo kuyobora ikigo FBI kijejwe gukora amatohoza ku byaha. Yatangarije imbere y'inama nkenguzamateka kuri wa kane ko yibaza ko President Donald Trump yagerageje guhagarika amatohoza yari karakora ku ikomborwa ry'umuhanuzi mu by'umutekano. Comey yavuze kandi ko abo bategetsi bakorera mu biro kwa President babeshe kubijyanye n'imvo zatumye ahagarikwa mu mabanga yiwe. Comey yabwiye abakenguza amateka ko atankeka ko yakombowe bivuye ku matohoza yari karakora ku ruhara rw'Uburusiya amatora ya Amerika yabaye umwaka uheze. Avuga kandi ko yanditse kubijyanye n'imibonano yagiranye na President Trump yamara ko atigeze yishikiriza umushikiranganji w'ubutungane Jeff Sessions asanzwe ari nawe akuriye ikigo FBI bivuye ko hatari karemera gukorwa ko amatohoza kubijyanye n'Uburusiya. Comey avuga kandi ko inzandiko yanditse yazihaye mwigisha wa kaminuza i New York ari nawe havuye aziha ikinyamakuru New York Times. Kubijyanye n'uko President Trump yoba yarabangamiye ubutungane mu bikorwa byabwo, Comey yavuze ko icyo kibazo cyo kwishyurwa n'uheruka kugenwa ngo abe ariwe akora amatohoza ku Burusiya. Mwamenya ko icyaha cyo kubangamira ubutungane gihanwa n'amategeko, akaba ari nacyo cyatumye Richard Nixon yigeze kuyobora Amerika atanga imihoho mu 1974. President Trump ntacyo yigeze atangaza mu gihe James Comey ari karishura ku bibazo by'inama nkenguzamateka. Yamara umushingwamanza wiwe Mark Kasowitz akaba yavuze ko President Trump atigeze abuza umuntu n'umwe gukora amatohoza. Inyuma yaho James Comey akaba yaciye aja kubonana n'abakenguzamateka mu mwiherero mu ntumbero yo kwishyura ku bibazo yagiye aravuga ko adashobora kwishyura ku mugaragaro. Abantu bashika kuri 50 harimo abasirikare bakomeye batatu bishwe kuri uyu wa kane mu gihe abarwanyi b'umugwi Al-Shabab bateri kambi rya gisirikare mu ntara isa n'iyigenga ya Puntland muri Somalia. Ivyo byatangajwe n'abategetsi b'igisirikare hamwe n'abaraho igihe ivyo bitero vyaba. Bavuga ko mu bapfuye harimo abasirikare 45 bo muri iyo ntara ya Puntland hamwe n'abarwanyi batanu b'umugwi Al-Shabab. Umushikiranganji ajeje w'umutekano mu ntara ya Puntland Abdi Hirsi Ali yabeshuje ayo makuru y'abasirikare bishwe. Yabwiye amenyeshamakuru ko abenshi mu bapfuye ari abanyagihugu. Igitero cyo kuri uyu wa kane ku ikambi y'igisirikare mu ntara ya Puntland cyabaye mu gutana mu mitwe hakoresheje inkoho zikomakomeye kwamaze ikiringo kirenga amasaha abiri. Ivyo vyatangajwe n'abanyagihugu baba mu ntara mu mihana yahitwa Af Urur mu ntara ya Bari. Amakuru yatangajwe n'abagwanyi ba Al-Shabab avuga ko bafashe iryo kambi rya gisirikare mu ntara ya Puntland bica abasirikare barenga 41. Bavuga kandi ko basambuye igice cy'iryo kambi bongera baraturira n'imodoka za gisirikare zitari nke. Korea ya ruguru yakoze ibitero bishasha bya misile kuri uyu wa kane. Ivyo bitero byatangajwe ko byari byinshi byabaye King Jong-un aramutswa Korea ya ruguru ariko ararorera, bikaba byatewe mu buseruko bw'ibahari rya Korea aho byagiye bigana ibikoresho bari babiteze. Iribaye irigira kane Korea ya ruguru ikora ivyo bitero mu kiringo kitarenze ukwezi. Ni mu gihe kandi mu ndwi iheze inama y'umutekano ya ONU yari yasohoreye ibihano Korea ya ruguru irongowe na Kim. Ibitero bitatu Korea ya ruguru iheruka gukora bikaba byari bifise intumbero yo gushikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arthur Either Norbert Ethan North umuvugizi wa Departement ya Amerika yatangaje kuri uyu wa kane ko bigoye kubandanya ibiganiro na Korea ya Ruguru bivuye ko kuri ivyo kubijanye n'ivyo bigwanisho bivuye kuri ivyo bitero bishasha yakoze kuri uyu wa kane. Prezida Donald Trump wa Amerika asabye igihugu cy'Ubushinwa gukoresha imigenderanire gifitaniye na Korea ya Ruguru kugira ihagarika ivyo bitero vya misile. Ingingo igihugu cha Turkiya cyafashe yo kurungika inteko zacu zishika ku bihumbi bitatu mu gihugu cya Qatar izotuma ngo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ikomera yamara ikazobangamira uruhara Turkiya yogize mu gusubiza hamwe Qatar n'ibihugu by'Abarabu bimaze iminsi bifashe ingingo yo guhagarika imigenderanire n'icyo gihugu. Ivyo bihugu uko ari bibiri bitera vyinubwa n'ibindi bihugu bivuye ko Turkiya iheruka guha ububasha burenze Prezida Recep Tayyip Erdogan, ni mu gihe Qatar nayo iregwa ko ifasha imigwi y'iterabwoba mu kuyiha amafaranga hamwe no gukorana n'igihugu cya Irani gisanzwe kidacana uwaka na Arabia Saudite. Igihugu cya Qatar kirahakana ivyo birego. Prezida Erdogan amenyesha ko yagerageje gusubiza hamwe ibihugu by'Abarabu inyuma yaho bifata ingingo yo kuvavanura na Qatar. Kuri uyu wa gatatu Prezida Erdogan akaba yaciye atuma ku inama idasanzwe y'abashingamateka mu ntumbero yo gutanga uruhusha rwo kurungika inteko ibihumbi bitatu mu gihugu cya Qatar. Prezida Erdogan akavuga ko ivyo bihugu uko ari bibiri no kuvuga Turkiya na Qatar ngo bisangiye ingorane z'umutekano.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC umwanya wa makuru yo mu karere. Tuyahere mu Rwanda aho umushikiranganji ajejwe ikigega n'imigambi ya leta Claver Gatete yashikirije inama nshingamateka amashami yombi ibiri mu nteguro y'itegeko ritegekanya amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2017 n'umwaka w'2018. Umushikiranganji Gatete yavuze ko amafaranga leta ikoresha yiyongeye ko imiliyaridi 140 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranije n'ayo umwaka ushize. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi.
Abadepite 63 ni bo bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko, abaryanze nta wifashe profesa n'imwe mu ishingiro ry'umushinga w'itegeko rikaba ryemejwe.
Uyu ni perezidante w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda Mukabarisa Donatira asobanura itorwa ry'umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari. Muri iyi ngengo y'imari amafaranga angana na miliyari 1,375 n'ibice bine, ni ukuvuga angana na 66% azakomoka imbere mu gihugu. Azava ku misoro aragira kuri miliyari 1,403,000, naho azava mu nguzanyo akazaba angana na miliyari 362,000,000, ni ukuvuga agera kuri 17.3%. Inkunga z'amahanga zikazasigara angana na miliyari 356,700,000, ringana na 17%. Muri iyi ngengo y'imari amafaranga angana na 54% azakoreshwa mu buzima bw'igihugu, bisobanuye guhemba abakozi, kugura ibikoresho by'akazi. Ibi bikazihara miliyari 1,125,000,000. Ugereranije n'uko aya mafaranga yanganaga umwaka ushize, hiyongereyeho agera kuri miliyari 131 z'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri Gatete yasobanuye ko uko kwiyongera kwatewe na gahunda yo gutegura amatora ya Perezida wa Repubulika no guteganya imishahara kubera ibigo bishya byashyizweho. Minisitiri w'imari yavuze ko amafaranga ateganijwe gukoreshwa mu mishinga ari miliyari 931,000,000, ni ukuvuga agera kuri 44.4%. Ubuhinzi buzihariye amafaranga na miliyari 110.5%, harimo azafasha mu bushakashatsi mu gutubura imbuto no gutanga inyongera musaruro. Urwego rwo gutwara abantu n'ibintu rwagenewe akayabo ka miliyari 248.5%, akazakoreshwa mu bikorwa byo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera, kwagura ikibuga cy'indege cya Kanombe ndetse n'icya Kamembe. Minisitiri Gatete yagarutse ku ngamba zafashwe zizatuma amafaranga aboneka.
Kuvugurura itegeko rijyanye na property tax rizongera umusaruro mu nzego z'ibanze, gushyira imbaraga mu igaruzwa ry'imisoro itarishyurwa. Hari n'ingamba duhuriyeho n'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, zizanadufasha guteza imbere ibikorwa bikorerwa iwacu, arizo zikurikira: imashini zikora imihanda zizajya zisoreshwa ku gipimo cya 0% aho kuba 10%, imodoka z'ubwikorezi zitwara hagati ya toni 5 na toni 20 zizajya zisoreshwa kuri 10%, aho kuba 20%.
Hari abadepite basanga hari inzego zagenewe amafaranga make kandi arizo zigera ku baturage mu rwego rw'ubuhinzi ndetse n'inzego zahawe akayabo kandi hari uburyo hari kubaho gusaranganya. Uyu ni depite Nyirarukundo Nyasiye na depite Nkusi Juvenal.
Ariko wajya mu ngengo y'imari nyirizina ugasanga hariho nka miliyari imwe nta nubwo ingana wenda n'izubaka ibigo by'ingororamuco. Ukibaza wareba uko hari n'ikindi kitagaragaramo nk'ikijyanye no guhangana n'indwara z'ibihingwa. Mu by'ukuri usanga ibihingwa hafi ya byose birwaye.
Numvise ikibuga cy'indege cya Bugesera kirimo gikorwa, tujye no kwiyumviriza muri iki kibuga cy'indege cya Kigali. Hagati harimo ibirometero avurduwazo n'ibirenze ibirometero 30. Niba cyihuta kibugesera ubwo muri uko kwegerana ntitwareba ku buryo twakongera standing y'ikibuga kizubaka ibugesera yenda kandi tukajyana mu kindi kibuga ari icya Rubavu cyangwa icya Kamembe kugira ngo tugiye ku rwego mpuzamahanga nabyo, kuko ni ibibuga bibiri bizabyegeranya.
Nta bisobanuro byinshi Minisitiri w'Imari yatanze kuri iki kibazo, usibye gusobanura ko byose biterwa n'ubushobozi igihugu kiba gifite kandi buri rwego ruba rukeneye kuzamurwa.
Gusaranganya ngira ngo amafaranga mu bikorwa byose by'igihugu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Uravuga uti ndakura he nshyire hehe, hanyuma kandi byose birakenewe, ikibazo ni amikoro make.
Nyuma yo kwemeza ishingiro ry'umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari 2017-2018, uyu mushinga uzakomeza kunonoserwa na komisiyo ishinzwe iby'ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko. Biteganijwe ko igikorwa cyo gutangaza umushinga w'ingengo y'imari kibera rimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, aribyo u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Uburundi na Sudani y'Epfo. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abarundi 91 birukanywe mu Rwanda ejo ku munsi wa kane, bacishijwe ku mupaka wa Gasenyi Nemba, bakirwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi. Abatari bake baturuka mu makomine y'intara ya Kirundo batashe mu miryango yabo, hakaba n'abandi begeranirijwe mu kigo cyakira birukanywe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinzi.
Abarundi 91 nibo bakiriwe ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda uri ahitwa mu Gasenyi mu ntara ya Kirundo. Bakiriwe n'urongoye igipolisi mu ntara hamwe n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo. Baturuka cyane cyane mu makomine ya Bwabira, Busoni na Gitobe. Nkuko twabibwiwe n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo, Daniel Macumi, harimo n'abaturuka mu zindi ntara nka Muyinga na Bujumbura. Abatari bake batashe, abo nabo bakaba bagizwe ahanini n'abana, abakenyezi n'abageze mu zabukuru. Ariko hari abegeranirijwe aho basanzwe bakirira abirukanywe. Bamwe mu bo twashoboye kubona batubwiye uko bataha.
Nje bankwe mu buriri ndyamye, aho batibyuka ndabyuka baranyanya n'insanzi, bashyiramo bunye no kwirwa bicaye kama inyamaguru, ugasanga wakwiye ubumuga bumwe bukomeje, ntabwo ujya, ntabwo unywa amazi, ni ukuri butajyanye kirwa nayo.
Rewe ba mu Rwanda rwanyereje baradufashe batuzana hano, banako baradufunze bagenda batwimuranya mu magereza, barangije badupakiye imodoka batugeza ari kuri diwani.
Bavuga ko atagutahana ivyiwe.
Oya, ivyanjye n'ubundi ivyo nazanye ni impuzu zonyene abashije kubona. Abenshi nk'ibintu baba barahinze ntabyo babona. Ivyacu imyenda, impuzu, amafaranga n'ivyo radusi byose twabisize, nta kintu ibintu cyacu byose byasigaye.
Nk'uko babimenyesha abasanzwe bafise impapuro z'ubuhungiro bajanwa mu ikambi z'impunzi.
Mu ikambi hajyayo abafite ibyangombwa byo mu ikambi.
Iyo bagufashe ufite icyangombwa cyo mu nkambi, baragutegera imodoka ikagusubiza mu nkambi. Iyo utagifise naho
barakuza na nyine kuri duwani bakaguhereza abayobozi bo mu Burundi
mugi police mu ntara ya Kirundo bavuga ko hari abahitishwamwo kuje ba makambi bakibukanwa ruko bahisemo gutaha mu gihugu cyabo abavuga nyine ijwi rya Amerika bavuga ko basabwa ivyangombwa imbere yuko birukanwa ariko hari nabavuze iyindi
mfye bankuye mu Rwanda n'ubundi nabonye bamfata abanjyana aho bita muri transit shiduka ndeba banzanye hano kuruhuha baravuga ngo dutahe ngo baze bikorera amatora yabo neza
kubegeranirijwe mu nzu y'ikigo cyo kunywanisha abanyagihugu mu gipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko babanda gutohoza umwirondoro wabo neza mu kurindira ko bikunda ko bashikanwa mu ntara baturukamwo mu nama iherutse kubera muri komine Busoni mu kwezi guheze igirishijwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Joki Chantal Nkurunziza buramatari w'intara ya Kirundo yavuze ko ikibazo cy'abirukanwa gihanze intara
kandi ikibazo cy'abirukanwa baba mu Rwanda bajya bitango na barufure
tubibutse ko umurindi w'abarundi birukanwa mu Rwanda wasubiye kuba munini kuva mu ntango z'uno mwaka mu Kirundo uburaruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC umucamanza muri sentare nkuru mu Rwanda ejo kwa kane yatangaje ko agiye gutangura kumviriza ibyabona z'impande zombi mu rubanza abashikiriza amanza bakurikiranamwo Dr Jean Damascene Kabirima ibyaha bya genocide n'ibyaha bityoza agateka ka muntu Jean Damascene yatawe mu mvuto mu mwaka wa 2011 igihe yaravuye muri Kenya agiye Kigali mu nama y'igihugu y'umushikirano mumenye cy'amakuru w'ijwi rya Amerika Kigali Eric Bagiriwusa abafitiye idonido kuri iyi nkuru
Dr. Jean Damascene Kabirima ukurikiranyweho ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu akekwaho ko yabikoreye i Nyaruguru mu cyahoze ari prefegitura ya Butare mu 1994 ubu n'intara y'amajyepfo yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu ishati n'ikabutura yarengejeho ikoti ry'imbeho byose mu muhuzankano y'iroza iranga abagororwa n'amataratara mu maso humvikanye impaka ku baburanyi bombi uruhande rwa Dr. Kabirima rwagombaga kugaragaza umubare w'abatangabuhamya bashinjura bagomba kuza mu rukiko n'uburyo bagomba gufasha ubutabera Maitre Pascal Bimenyimana umwunganire yabwiye urukiko ko bifuza ko abakoze mu ikusanyamakuru rya gacaca n'inyangamugayo zaryo bazaza mu rukiko umucamanza Madame Alice Umulisa yibukije ko ikigezwa hari ugusuzuma ubujurire bw'uregwa byakozwe n'inkiko zisanzwe ibya gacaca byavuyeho ariko hasigara ihurizo rikomeye uyu mugabo araregeshwa ibimenyetso by'inyandiko zaturutse muri komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG uruhande rw'irego rukavuga ko bakusanyije ayo makuru bahari buryo ko byaba ngombwa kubumva ubushinjacyaha bwasabye urukiko kubifataho umwanzuro ariko busigarana kwibaza icyo batanga buhamya baza gufasha kiri hanze ya dosiye bufite bukavuga ko n'ibimenyetso bihari ubwabyo byose ababuranyi bombi batabigiyeho impaka ko busanga uregwa ashaka kubihungira kure ibimenyetso ubushinjacyaha buvuga bwana Kabirima byita ibifikirano cyangwa ibicurano abantu bicaye barabihimba bagamije kumuhamya ibyaha Kabirima yabwiye urukiko ati genocide yabaye ari kumanywa hari abayiguyemo ariko twagize imana hari n'abayirokotse turabatanze nk'abatanga buhamya ubushinjacyaha buti ntibakabazwe twifuje ko urukiko rwasubiraho ibyo byabereye ntibyashobotse andi makuru kuri genocide yavahe hataraho byarangiye urukiko rwanzuye ko kuri buri ruhande hazaboneka abatanga buhamya bake barasa ku ntego y'ikiburanwa Dr Jean Damascene Kabirima uregwa ni muntu ki ibyangombwa bye bigaragaza ko genocide yabaye afite imyaka 20 yiga muri seminari nto ya Karubandi Butare arenga ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ibunge mu karere ka Nyaruguru amatariki genocide yatangiriye ho hanaregwaho ibikorwa Kabirima avuga ko yari mu mujyi wa Kigali yasuye mukuru we w'umusirikare avuga ko nyuma mu kwa gatanu 1994 yavuye mu mujyi wa Kigali anyuri wa bibunge ahunga akomeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Zaire y'icyo gihe aho naho avuga ko atahatinze yahise ahungira muri Kenya ari naho yaje gukomereza amasomo ye yo muri seminari nkuru nyuma Giroma ari naho yakuye impamya bumenyi y'ikirenga ya doktora muri filozofi cyangwa se icyazabwenge arangije kwiga yabaye umwarimu muri kaminuza muri Kenya aho yigishaga amasomo arimo na filozofi ibyangombwa bya Kabirima bimugaragaza muri diaspora nyarwanda iba muri Kenya yatawe muri yombi muri 2011 ubwo yari yaje i Kigali mu nama y'igihugu y'umushyikirano ku isonga yaburanishijwe n'inkiko gacaca zabunge mu 2011 ari naho avuka zimugira umwere zivuga ko ntaho yigeze agaragara mu bikorwa bya genocide ahita asubira muri Kenya ku kazi habayeho gusubirishamo urubanza ariko noneho bikorwa n'inteko ya Kibeho yareze Kabirima ibyaha by'ubwicanyi gusambanya abakobwa b'abatutsi no kujya mu bitero iyo nteko mu 2012 yahanishije uwiregura igihano cyo gufunga imyaka 19 nibutse gusa ko mu 2012 aribwo inkiko gacaca zafunze imiryango icyo gihe hasigaye inteko nkeya mu gihugu zagombaga kurangiza imanza leta za gacaca kabiri majuririye ibihano inteko Kanombebe yaturutse Kigali bari yimuburanisha Metre Munyemana umwunganira avuga ko ibyakozwe niyo nteko byarahagahoma munwa aravuga ko aho kuguma ku byaha byajuririwe by'ubusambanyi ubwicanyi no kujya mu bitero iyo nteko yaburanishije ibindi byaha bishya n'ibyaha byo gushishikariza umugambi w'ubwicanyi bw'abana b'abatutsi bari basigaye mu murenge wa Rusenge Nyaruguru gukora urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa kugenzura no kuyobora genocide n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu no gusambanya abana b'abakobwa bo mu bwoko bw'abatutsi n'ibyaha inteko Kanombebe yashyize mu cyiciro cya mbere ihanisha kabiri imigihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko uruhande ruregwa rwajuririye ibihano mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe umucamanzi Nyamagabe mu 2014 yamanutse aho bikekwa ko ibyaha byabereye maze atesha agaciro ibyakozwe n'inteko Kanombebe ategeka ko bwana kabiri mahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa kabiri mavuga ko umunsi yagasohotseho muri gereza yahuye n'igipapuro kimutegeka guhita asubiramo hari amakuru ko abacamanza babiri bamugize umwere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe bahise birukanwa mu kazi hanashyirwaho indi nteko iburanisha kabirima nayishimangira igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko mu bujurire bwabo mu rukiko rukuru ruhande ruregwa basaba umucamanza ko mu bimenyetso yitaho yagombye no kuzibanda kucyo kabirima yari kigihe genocide yabaga ko yari umunyeshuri mu iseminari no yakarubanda kabihuza n'ibyaha by'ubugoma ho kumurebera mu isura ya dokiteri wafashwe mu 2011 akaregwa gafungwa icyo kuba urukiko rukuru narwo rwamanukaho ibyaha bikekwa ko byabereye Nyaruguru umucamanza yanzuye ko azumvira batanga buhamya mu rukiko iburanisha ritahariri ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatandatu akabagira ubusajwi rya Amerika ikigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya Amerika risamiranirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umushikiranganje w'ubutare n'agataka mu Burundi yemeza ko mu minsi ya vuba ikibazo cikena ry'umuyaga nkuba kigiye gutorega umuti yamara kome Manirakiza amenyesha ko igiciro cy'umuyaga nkuba kigiye kuduga agahamagarira abantu kwitegurira kuziganya umuriro mu gihe bizoshika umushikiranganje Manirakiza yabivugiye mu kiganiro yahaba amenyesha makuru ku munsi wa gatatu ku mugoroba ibindi kuri inkuru twumviriza mu menyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wilikanez
umushikiranganje w'ubutare agataka n'amatsoko ntanga nguvu kome Manirakiza yemeza kutwigoro twose ubushikiranganje aramutswa bwakoze kugira ngo haboneke ingomero zitanga umuyaga nkuba canke uva ku mishwarara y'izuba atatu twashitseko Manirakiza ashikiriza ko ibikorwa byagiye bihungabana bitewe n'ibihatari byiza igihugu caciyemwo uwo mushikiranganje asigura ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kurondera umuyaga nkuba byihuta kugira ngo ikibazo cikena ryawo gihagarare natakiringa tanga avuga ko umutugiye gutorwa vuba rwose ariko rero hari icyo umushikiranganje Imana yakiza dakekeranya ko
igiciro cy'umuyaga nkuba kizohinduka kizoja hejuru ariko umuyaga nkuba uboneke twebwe bene kuwukoresha twiga ubundi buhinga rero gukoresha umuyaga nkuba igihe bikenewe nta kintu tubasaba ni kuwukoresha nk'uko mukoresha amatelefone inice za telefone umuntu hazigera baraduza mukagura amakarte ugatelefona bikenewe ari umuntu ukamutelefona umuharandevu gusa ariko ntiwirwe amutelefona ngo mubwire histoire yose ngo mugamire n'umuyaga nkuba rero niko ugiye kugenda umuyaga nkuba uboneke asigare ari abawukoresha bonyene babwirizwa kwitunganya
uko kwitunganya leta yafite uko ukeneye ko kumera
murabaza mu Rwanda ngene bimeze mu Rwanda ngene bagura utuinite ku kiko baraza kamari kumera nkuba kandi muzoraba ko hatazocahinduka byinshi nta hantu hari umuyaga nkuba uzimbutse nk'i Burundi muzobaza hazogira ahantu mubaza umuyaga nkuba uzimbutse nk'i Burundi nta biri mu bituma umuyaga nkuba utaboneka
ishyirahamwe rihana inyungu z'abaguzi ya buko ntigishimiye ingingo nubwo rivuga ko umuyaga nkuba ari nkenerwa ku bw'iterambere nubwo ari inkunzi zatwara buko
nko mu bindi bihugu nivyo amatara ashobora kuba aziye mugabo azimbye uraje n'igiciro cy'ubuzima aho nyine muri icyo gihugu kuko bari mu Burundi hari naho tutanganya n'abandi benshi kandi murazi yuko igihugu cyacu kugira ngo kiri mu bihugu bya nyuma bidatunze cyane ku buryo twibaza rero yuko batoheza ngo baze kurara ku handi ariko bigira ariko uravye ivyo yari yavuze twebwe biradutera amakenga kandi ni ukuri ku ruhande rw'ishyamba ry'abaguzi ba buko ntibitunezereza ibiciro dufise uyu munsi by'amatara cyavuye kure cyane gose kwavyibuka ndibuka umushikira nganje we duhuriye kuri radio yavuga ati tugomba igisata cy'amatara gihurumbigwe n'abwiza tunga haraheze imyaka 5 cyangwa irenga uyu munsi rero twari twiteze yuko ahubwo twahavuye turonka ya matara ko bayatwemereye murumba yo kavuze rero kagomba kushaka kuduza ibiciro nta kunzwe byakiraneza mu ishyaka mu by'abaguzi ya buko
kugira ngo ntibandanye bibavuna nkunzi zasaba leta nyabuna kwigitunganywa gushasha gishira hamwe jidezo ritanga amatara n'amazi
ibyari bikwiye yuko ubaduza ibiciro na cyane cyane byahirwa kuduga n'akarusho twari turi tutakabonye uyu munsi yari hageze ahubwo aho basubira kuraba kandi twari twanabisaje kuva kera yuko warabye n'ishyira hamwe jidezo ritunganyijwe kugira turabe yuko amafaranga koko rikoresha rironka yakoresha neza tutariko turasa n'abariko bavomera mu mugira ariko bakunda kuvuga ari budashobora kuza twibaza tuti hariho ingwane zo baziriho zinge natunganijwe zituma iyo shyira hamwe rikenera amafaranga menshi kugira ngo shobore kuzanira amatara hari haho rero tuvuga tuti ritunga baharabya abantu aho bahagwaye bakavura byo tuma umuguzi nawe atora koyo kugira ngo ayo yose dutanga nk'abaguzi tubone yuko ari mu nyungu z'umuguzi nyene bakwiye kuraba none amafaranga tutanga bakoreshwa gute
amamegawate 20 niyo yitezwe kuzokwiyongera ku myaga nkuba wari usanzwe ukoreshwa mu Burundi azotangwa n'amamotera nyugitoro naco nyene gisanzwe gikenye muri kino gihe mu gihugu eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Radio ya Amerika irabashikiza ivyinziro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirizira muri intanga marara ribashikiza imigaba n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Urugamba rwo kugwanya abagwanyi baharaniye leta ya Kiislamu muri Iraq na Siria rurakomeye. Ivyo byavuzwe n'umushikiranganji ajeje ko kwivuna abanse wa Amerika James Mattis mu kinyamakuru cya Amerika CBS News. Mattis avuga ko urunani rw'abasirikare mpuzamakungu bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bajejwe kugwanya abagwanyi baharaniye leta ya Kiislamu bahinduye uburyo bagwanya uwo mugwi. Ati imbere twagwanya uwo mugwi tuwomora tukura ku mapozisiyo yawo atubu umugambi mushasha no gukikuza abo bagizi biterabwoba tukabasambura Mattis avuga ati umugambi wacu nuko atamugwanya iyo cika ku icumu ngo asubire iwabo mu buraruko bwa Afrika ahandi muri Afrika Iburaya muri Amerika canke muri Aziya ntituzobemerera kubikora ntituzobareka ngo bashyire mu ngiro umugambi wabo wo gushinga leta ya Kiislamu Mattis yavuze ko naho umukenyuro w'uyu mugwi uharanira leta ya Kiislamu usa n'uwahindutse atari ku buryo bagwana ntibwahindutse ati ntituzohagarika ikigoro kacu ko gukingira imbabare tuzokora ivyo dushoboye vyose kugira dukingire ubuzima bw'abasivile Mattis ati nta nkeka yuko tuzotsinda urugamba rwo kugwanya abaharanira leta ya Kiislamu ariko yongera avuga ashimitse yuko intambara itari ku rubuga honyene ariko ko iri no mu guhindura ibyumviro by'abantu Mattis avuga ati dutegerezwa guhagarika ibikorwa byabo byo kwinjiza abagwanyi bashasha mu mugwi wabo dutegerezwa guhagarika uburyo baronka amafaranga twiteguriye kubashengeza kubakura ku bihugu byose bibakingira ikibaba tumara amazi amajambo yabo y'urwanko n'ubwicanyi ati umuntu wese yica abakenyezi n'abana nta kwizera cyangwa umutima w'ubuntu abafise Mattis ati tugiye kubambura icyizwe cyose kw'aragaciro cyanke ukwizerwa bafise uwo mushikiranganje Mattis yaragabishije yuko naho atamakenga abafise yuko runani rw'abasirikare bajejwe kugwanya leta ya Kiislamu ruzotsinda atariko hariho ukwibona nk'ibihangange mu turere bamaze gufata bita kalifate ati tugiye gukurikiranira hafi iyindi migwi igendera vuka tugiye kubandanya kuremera umwansi ati nta gahengwe na gato dukwiye kwiha mu kugwanya uyu mwansi agahengwe oya ukwizera gukomeye ego abajijwe ikimutuma datora agatiro mu ijoro yishuye ati nta na kimwe James Mattis ati ahubwo ni jewe mbuzitira abandi
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya hano bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, nimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.